Maze abigishwa bakoraniye mu nzu bariko barasenga bumva uguhinda k'umuyaga mwinshi uvuye mu ijuru uhitira mu nzu bari bicayemwo. Bose baronka muhemu w'Imana batangira kuvuga izindi ndimi. Muri ico gisagara hariho abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye bumvise uwo muyaga baza kuraba ibibaye basanga bariko bavuga izindi ndimi barabimenya. Baribaza bati ni gute twumva bavuga iby'Imana yakoze mu ndimi ziwacu? Bamwe muri bo baravuga bati abo bantu baborewe. Petero arababwira ati abo bantu ntibaborewe kuko ubu turi isaha zitatu z'umunsi. Ibyo Imana yari yarabivugishije umuvugishwa wayo Yoweli ati nzosuka muhemu w'Imana kubari n'umubiri bose. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Imana azokizwa. Uwo mukiza yari yarasezeranywe umwe mwebwe mwica mumubambisha amaboko yanyu, ariko Imana iramuzura imukuye mu bapfuye. Niwe Yesu yarungitse uwo muhemu w'Imana. Abantu bose babyumvise bahindukira Petero baramubaza bati tugire gute, kuko byari bibababaje mu mitima. Petero arababwira ati mwihane mubatizwe mu izina rya Yesu muharigwe ibyaha byanyu. Abizeye barabatizwa, abiyongeye ku bitigiri byari aho hantu bashika 3,000. Bashishikara cyane ibyo intumwa zigisha no kumanyagura umutsima nk'uko Yesu yasize abikoze, no kugira ubumwe no gusenga. Kuva icyo gihe abizera bose bama hamwe basangira ibyabo byose, bama bakoranira hamwe umwami Imana akabongera abama barakizwa.